Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bangwa nyishuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye. Muri Uganda, President Museveni yemeza ko imyivumbagatanyo yo muri iyi minsi ifite abantu bayiri inyuma.
Groups are being used by outsiders. In other words, groups outside there who don't like the stability of Uganda, the independence of Uganda, but they will discover what they are looking for.
Perezida Yoweri Museveni wa Uganda. Hagati aho, Bobi Wine batavuga rumwe yarekuwe by'agateganyo. Abakuru b'ibihugu by'umuryango mpuzamahanga ku biyaga bigari bya Afurika bakoze inama yabo ya 8 ku buhanga bwa video. Umuryango w'abibumbye witeze abanyaethiopia 200,000 bashobora guhungira muri Sudani muri aya mezi 6 ari imbere kubera intambara. Mugume ku maradiyo yanyu, aya makuru nayanditwa abateguriye atabacika, turayabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Amakuru rero, umuryango w'abibumbye ONU witeze ko abaturage bahunga intambara yo muri Tigre mu majyaruguru ya Ethiopia bashobora kugera ku 200,000 mu mezi 6 ari imbere. Ni inkuru mugezweho na Diane Ninyanazwe.
Abenshi mu bariko barahunga nk'uko ONU vyemeza bahungira mu gihugu cha Sudani. Ku munsi wa gatatu w'inondwi gusa, iryo shamwe mpuzamakungu risigura ko abo ryamenye ko bahunze baba 1,900. Aba baje biyongera ku bandi bagera ku 33,000 bamaze guhunga kuva Matati ari mu ntara ya Tigray duka indwi zibiri ziraheze. Umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu ikambi nshasha iri mu gisagara citwa Hamdey kiri muri Sudani yasiguye ko kuba yaranashoboye guhunga n'umuryango wiwe ari amahigwe yagize, kuko bamwe mu babanyi biwe baguye muri Tigray. Yagize ati: "Nariboneye ubwanje ibiziga by'ababanyi banje barimo n'abari baherutse gukora ubukwe." Mu gihe ONU ishimangira ko abanshi mu bahunze atagashambara uretse izo bahunze bambaye, abagize amahirwe yo guhunga batabarizanya basaba kuronswa imfungurwa, imiti, ivyambarwa no gufashwa mu gusanasana imitima yahabamutse biturutse ku vyo babonye. ONU ikaba yemeza ko abanshi mu bahunze bagwiriyemo abasore bakiri bato bahunze kukwanga ko buhava bajanwa kugwana ku nguvu. Ikigega mpuzamakungu cita abana ku isi naco UNICEF mu mpfunyapfunyo gitabariza abana barenga 2,000,000 basigaye muri Tigray bakeneye imfashanyo zitandukanye.
Diane Ninazwe arakomereza kuri iyi myuzure muri Kameruni, aho leta itabariza abaturage bagera ku 15,000 bavuye mu byabo.
Abenshi muri abo banyagihugu nababa mu micungararo Cameroun ihana na Chade. Iyo mvura yatanguye kugwa mu kwezi kwa 9 ariko iza kunyuka muri uku kwa 11. Uno munsi kwa 5 naho ivyononywe n'imvura yazindukiye muri Cameroun bitaramenyekana vyose, nko mu gisagara cahitwa Kuseri, abategetsi baho bemeza ko amazu arenga 15 ari amaze kumenyekana ko yasenyutse. Aya akaba yaje yiyongera ku yandi agera ku 100 amaze gusenyuka mu bice bitandukanye by'igihugu cyose kuva mu kwezi kwa 9. Ntabahasize ubuzima baratangazwa, naho abatagiraho baba baharugwa mu 200,000. Abari mu kaga basaba hanini gufashwa bakaronswa imfungurwa n'imiti. Muri rusangi ibice 70% vy'amazu vyegereye uruzi rwitwa Lagone ku ruhande rwa Cameroun na Chade vyarasenyaguritse nk'uko abategetsi bo muri Cameroun bavyemeza. Gusa ico bikoze Chade ntitomora muri rusangi ivyononekaye ku ruhande rwayo. Aha tukibutsa ko mu mwaka uheze abantu barenga 100,000 muri Cameroun bateshejwe izabo n'imvura y'imyuzure yaguye kuva mu kwa 9 gushika igihe c'imvura giheze.
Radio Ijwi rya Amerika. Ubucamanza bw'Uburusiya bwakatiye igifungo cy'imyaka 13 umugabo uregwa kunekera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Diane Ninazwe komeza kuri iyi nkuru.
ibiro bijeje perereza mu Burusiya FCB mu mfunyapfunyo vyatangaje no makuru bivuga ko uyo mugabo yitwa Yuriye Yeshenchko yahemukiye cyane igihugu ciwe kandi abwirizwa kubihanirwa. Ivyo biro vyemeza ko Yeshenchko yagerageje gutanga amabanga y'igisirikare c'u Burusiya aya ibiro vya Amerika bijeje perereza CIA mu mfunyapfunyo. Iperereza ry'u Burusiya gemanga ko Yeshenchko yemeye ivyo yagirizwa vyose kandi agira ko avuga ko avyicuza cane. U Burusiya bubandanya buvuga ko uyo yarasanzwe ajeje vy'ubuhinga bwo guhanahana makuru mu bwato bwegukira igisirikare co mu mazi mu Burusiya yabitse amwe mu mabanga yacishwa muri ubwo buhinga kuva mu 2015 kugera mu 2017. Uyo mugabo Yuriye Yeshenchko akaba yoba yatanguye kuvugana na CIA mu 2019 ahava ahagarikwa mu kwimbwa k'uwo mwaka nyene mu gihe yaragomba atange ayo mabanga ayaha CIA.
Chuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu amakuru y'ibiyaga bigari. Muri Uganda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine yarekuwe by'agateganyo uyu munsi ni nyuma y'imyivumbagatanyo yari maze iminsi yaguyemo abantu 28 nk'uko polisi ya Uganda ibyemeza. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bayizi yaduteguriye inkuru irambuye.
Urukiko rw'ibanze rwo mu mujyi wa Iganga mu burasirazuba bw'igihugu nirwo rwategetse ko umunyapolitiki Robert Kyagulanyi arekurwa. Uyu munyapolitiki uzwi cyane ku mazina y'ubuhanzi nka Bobi Wine yagejejwe mu rukiko arinzwe cyane. Imodoka yari arimo yari ikurikiwe n'izindi z'igisirikare n'igipolisi. Hanze y'urukiko no mu bice bihaherereye hose hagenzurwaga n'abashinzwe umutekano bitwaje imbunda zikomeye n'imodoka z'intambara. Byari mu rwego rwo gushaka guhagarika abayoboke b'uyu munyapolitiki kugira ngo batahegera. Agisohoka mu modoka ya polisi, Bobi Wine yahise avuga mu ijwi riranguruye imbere y'abanyamakuru ko Uganda iri hafi kubuhorwa. Amaze kugezwa mu rukiko, umucamanza Jessica Chemeri yamusomeye ibyaha byo kutubahiriza amategeko yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hamwe no kwitabira ibikorwa bigamije gukwirakwiza icyo cyorezo mu baturage. Abunganira Bobi Wine mu mategeko bari bayobowe na Medad Siguna bahise basaba umucamanza kurekura Bobi Wine akaburana ari hanze kuko amategeko abyemera ushingiye ku byaha ashinjwa. Ni cyifuzo umucamanza yahise yemera ariko ategeka Bobi Wine kutongera gukora amanama yo kwiyamamaza arengeje abantu 200 kandi akanakurikiza n'andi mabwiriza yose yo kwirinda icyorezo nk'uko byategetswe na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu hamwe n'akanama gashinzwe amatora mu gihugu. Bityo urubanza rusubika kugeza itariki 18 z'ukwezi gutaha. Ariko ku ruhande rwe Bobi Wine yabwiye umucamanza ko atari wakagombye kuba agezwe imbere y'ubutabera ahubwo ko Perezida Museveni ariwe ukwiye kuba arimo gucirwa urubanza rwo kwica abantu b'inzirakarengane. Aha yavugaga abantu biciwe mu myigaragambyo. Imibare yemezwa na polisi ivuga ko abapfiriye muri iyi myigaragambyo ari 28 ariko andi makuru ataremezwa n'ubutegetsi avuga ko abishwe ari 38 amajana agakomeretswa n'abarenga 500 bagafungwa. Ageze hanze y'urukiko, Bobi Wine yabwiye abanyamakuru ko ibyo kumufunga bitamushigishe na gato.
We were brutally arrested, tortured, pepper sprayed, beaten and incarcerated. This was union meant to break our resolve.
Ati twafashwe nabi n'ubugome bwinshi cyane, turahohoterwa, badutera urusenda mu maso, turakubitwa kandi turafungwa. Ibi byose byari bigendereye kudutesha uburari kugira ngo duhagarike ibikorwa byacu bya politike. Ariko bwana Museveni nabo bose bakoresha ingufu kugira ngo ubutegetsi bwa rw'igituza bukomeze, mbafitiye amakuru ntabwo muri buhagarike ibikorwa byacu. Mwadufunga mukadukora ibyo mushaka byose ariko ntabwo mushobora gufunga roho zacu. Turakomeza guharanira Uganda nziza. Twifatanyije n'imiryango yabo bose bishwe n'ubu butegetsi bw'abicanyi, turakomeza no guharanira uburenganzira bwacu twese. Mudakika urutege banya Uganda, ubutegetsi ntabwo bushobora kutwica twese ngo butumareho. turi hafi kubona ubwigenge bwacu.
We are going to get our freedom and that will be soon. Thank you.
Hagataho avuga ku mvururu zari zimaze kabiri mu gihugu, President Museveni yatangaje ko atagiye guha amahirwe abo bose bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Avuga ko imyigaragambyo yari imaze iminsi iba mu gihugu yari ifite abayitera inkunga.
Some of these groups are being used by outsiders.
Ati bamwe muri abo bantu barimo gukoreshwa n'abanyamahanga badashakira igihugu cyacu amahoro kandi badakunda ko twigenga, ariko bari hafi kuvumbura icyo bashaka kuko barimo gukoresha inzira twazubereyemo. Kurwana ni ibintu dufitemo ubumenyi bwinshi cyane, wabitangije azifuza icyatumye abikora. Abo banzi ngo bashaka guteza imvururu kugira ngo amatora atabaho. Amatora azabaho nk'uko byateguwe, nta uzayahagarika. Ni muri urwo rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu, uno munsi igisirikare cyatangaje ko kigiye kongera ingufu mu kazi kacu, harimo gukomeza gufasha polisi kurinda amahoro n'umutekano w'abaturage, kandi ko kigiye gushyira za bariyeri mu mihanda yose yinjira kandi gasohoka mu mujyi wa Kampala, no kugenzura imihanda mikuru yose mu gihugu mu rwego rwo guhagarika abo kise ko bafite umugambi mubisha wo guteza umutekano muke. Igisirikare cyanatangaje ko umukwa wo guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 12 z'igitondo wari warashyizweho mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona ugiye kongerwamo ingufu. Izo nzego z'umutekano akaba zavuze ko umuntu wese uzaba ari hanze y'urugo rwe nyuma ya saa 3 za nijoro azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Umwuka w'ubwoba n'umutekano muke utangiye kugabanyuka mu gihugu, ku buryo kuri uyu wa gatanu ibikorwa by'ubucuruzi byatangiye buhoro buhoro nubwo abantu bari bari bake mu mujyi wa Kampala. Ariko nyuma haje kumvikana amasasu mu bice bitandukanye by'umujyi, hanaboneka abasirikare bashize ibirindiro hirya no hino mu mujyi. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Burundi, leta yafashe icyemezo cyo gufunga ibiro by'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa ONU ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 gutaha. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, Albert Shingiro, yabimenyesheje ONU mu ibaruwa yayandikiye. Desire Atungimana aratugezaho iyi nkuru.
Muri iyo kete, leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Albert Shingiro, amenyesha ko kuva itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2019 intumwa idasanzwe ya ONU Michel Kafando amaze gusezera mu mabanga yiwe atabamusubiriye. Shingiro akamenyesha ko muri icyo gihe abakozi bo mu biro by'intumwa ya ONU babandanije bakora ibikorwa bibayabaye mu kurindira ko amatora arangira. Inyuma y'amatora ivyo biro vyategerezwa kugagwa nk'uko ibiganiro bitagiye habona hagati y'Burundi na ONU vyari vyashiseko nk'uko bibandanya bishikirizwa na Albert Shingiro. Muri kino gihe rero Albert Shingiro yandikiye Antonio Guterres amumenyesha ko igihugu cy'u Burundi cyagize amatora meza ashobora kubera akarorero Afrika nzima. Amumenyesha kandi ko igihugu cyose gitekanye ko atamvo n'imwe yotuma intumwa nk'iyo ya ONU ikorera mu Burundi. Ati kurungika intumwa mu Burundi ni nko kwerekana ko mu Burundi bagikeneye ababafasha gutora inyishu muri politike n'umutekano kandi baramaze kuvyikemurira. Niko rero kumenyesha Guterres ko kuva igenekezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 ibiro vy'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi bizoba vyugaye. Armel Niyongere arongoye ishirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ACAT Burundi amenyesha ko iyo ngingo aramayari ya leta yo kunyegeza makungu ama bikora
byerekana neza yuko leta y'u Burundi ifise ingendo yo kwirukana no kwigiza inyuma ibyabona abo bose bogira ico bashikirije ku mabi ariko akoregwa abarundi. Ikindi nacyo leta y'u Burundi yarafashe intumbero ingendo imaranye iminsi yo kwikumira mu mashirahamwe mpuzamakungu. Icyo rero dusaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU ni uko yoraba igafata ingingo hakiri kare amazi atararenga inkombe.
Umunyepolitike Federico Banvuginyumvira yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi we wamenyesha ko iyo nyifato ya leta y'u Burundi ariyo kwerekana ko byose byera de igihugu cikwije.
Bizo dushikanaho u Burundi bwituna bwatondera hanyuma nabo nyene basubiranemwo hanyuma Burundi buzo buriyo buja niyo buva kurya ku muntu agenda kazimira agahera mu ishamba hazokenera yuko abarundi basubira kugira gatima mpembero abarundi bariko barabona iyo bijya bagira gatima mpembero kugira ngo babuze uwo mugambwe CNDD-FDD gushika igomba kujana igihugu hatagira inzira.
Mweketa gitariki zibiri z'ukwezi kwa 11 umunyamanga mukuru wa ONU yandikiye inama nkuru y'umutekano wa ONU aho yasavye uwarongoye ONU kwa 23 kwezi kwindwi koyoha iyo nama nkuru y'umutekano ya ONU icegeranyo cingorano Burundi bufise werekana n'icyokogwa umunyamanga mukuru wa ONU yamenyesheje mu kigabane ca 4 ku Burundi naho bwateye intambwe igaragara muri politike no mu kugarukana umutekano mu gihugu Burundi ugikeneye gufashwa. Niko rero kumenyesha ko bikenewe ku ibiro by'intumwa idasanzwe ya ONU byo konge gukiringo kugera igenekezo rya 31 kwezi kwa 12 mwaka 2021 mu ntumbero yo kubandanya bafasha Burundi kuva rero igenekezo rya 17 Albert Nshingiro amenyesheje nyabuna ku ivyo biro ahubwo bigiye kugagwa Burundi kugenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 no mwaka umunyamabanga mukuru wa ONU ntacaravuga kuri yo ngingo ya leta y'u Burundi. Bezira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abakuru b'ibihugu by'umuryango mpuzamahanga ku biyaga bigari Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs mu Gifaransa bakoze inama yabo ya munani uyu munsi ku buhanga bwa video. Ni inkuru tugezweho na Diane Ninazwi.
Makuru y'ihugu bitabiriye iyo nama harimo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, w'u Rwanda Paul Kagame, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo. Atanguza iyo nama umukuru wa CIRGL umunyekongo Denis Asungeso yasavye abayitabiriye bose kubanza kugira umunota w'agacerere bakibuka umuhisi perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu kwa gatandatu kuno mwaka adaherekanije ubutegetsi n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye. Inyuma y'umunota Asungeso yashimiye ibihugu bigize CIRGL ku migenderanire myiza ibiranga. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres nawe yitabiriye iyo nama nk'umutumire yashimagije uko ibihugu biri muri CIRGL biriko bihangana n'ikiza cha virusi ya corona. Yongera abwira abategetsi bavyo ko ONU izokwama ishigikiye na ntaryo inzira zose zishikana karere k'ibiyaga binini ku mahoro n'iterambere rirama nk'uko tubisoma ku ruga rwa Twitter ya leta y'u Burundi. Abakuru b'ihugu bose bahawe umwanya wo gushikiriza ijambo naho ku mpande zitandukanye ivyo bavuze bitaraje habona. Umwe mu bategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi atashimye ko amazina yiwe atangazwa yabwiye Ijwi rya Amerika ku Burundi bwashimiye u Rwanda kubarwanyi bwerekanye mu ntango z'ukwezi kwa cumi buvuga ko ari abo mu murwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara. Uwo mutegetsi mu biro byo kwa Ntare yagize ati ndugure twa Mugina uruhusha rwo gushira ku mbuga ngurukana bumenyi ijambo ryose ryuzuye rya perezida Ndayishimiye ntituraruronka. Turindiriye ko CIRGL isohora itangazo hama natwe tugashira ku ijambo rya Ndayishimiye. Gusa mu byo bagarutse ko nuko CIRGL vuba bariya barwanyi bafashwe mu ntango z'ukwa cumi izobaho u Burundi kandi u Rwanda ko rwavyoroheje turabishima cyane. Ndugayitwa Mugina. Perezida w'u Rwanda nawe Paul Kagame mu byo yavuze harimo ko ugukorana biciye mu gusenyera ku mugozi umwe ariyo nzira nziza yo guhangana n'ibibazo by'umutekano n'amagara akarere k'ibiyaga bigari gahanganye navyo. Kuva u Rwanda n'u Burundi vyatangura kurabana y'ingwe bivuye kuri manda ya gatatu ya perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 n'ubwa mbere perezida w'u Burundi n'u Rwanda bahuriye mu nama. Akatari gake w'u Burundi yaratumiwe mu nama vyari kuba ngombwa ko ahuriramwo n'u Rwanda ariko ntiyigeze azitabira. Ikindi iryo soko ryacu ryo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ryaduhishuriye nuko hari ibiganiro vyo biriko birategurwa hagati ya Kigali na Gitega inyuma y'umubonano abashikiranganje bajeje imigenderanire muri ivyo bihugu baherutse kugirana. Uwo mutegetsi mu biro vya Ndayishimiye yabandanije atubwira ko bimwe mu vy'u Burundi bwasavye u Rwanda rusanga ruriko ruritunganya kubikora. Muri vyo harimo nko kugara amaradiyo yamenyesha makuru barenga ijana bahunze mu 2015 akora mu Rwanda kuva ico gihe. Ibi umwe mu ndongozi y'ayo maradiyo yavyemereye Ijwi rya Amerika avuga ko u Rwanda rwamaze gusa nk'urubaha gasopo. Ikizohava kigorana ariko mu vyo Burundi bwasavye u Rwanda nkuko iryo soko ryacu ribandanya ribivuga ni ugutanga bamwe mu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa dosiye abashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 bari ku butaka bw'u Rwanda. Muri bo aha tuributsa ko arimwo abamenyeshamakuru, abanyepolitike n'abari mu mashirahamwe adakiranira inyungu za politike. Uwo mutegetsi naho asanga iki kibazo kigoye mu majambo make yavuze asozera ikiganiro yaduhaye akadusaba kudafata amajwi no kudatangaza amazina yiwe yashimangiye agira ati igikuru nuko u Rwanda n'u Burundi bisa nk'ibiriko biroroherezanya ibisigaye gashiga itazanya abo turondera ntibizobura yindi nzira bicamwo biteye bitebuke tukabaronka
mu Rwanda ku nshuro ya gatatu urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali rwongeye gusubika urubanza rw'umunyapolitiki Paul Rusesabagina uyu niwe wabisabye urukiko avuga ko ashaka kubanza kubonana n'umwunganizi we mu by'amategeko imbona nkubone kugira ngo bafatanye kwiga dossier Asumta Kaboyi araduye inkuru irambuye
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwongeye gusubika iburanisha ry'ubujurire bwa Paul Rusesabagina usaba iseswa ry'icyemezo kimwongerera iminsi yo gufungwa by'agateganyo yahawe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ubwiburanisha ryatangiraga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umunyamategeko Gatera Gashabana niwe wahawe ijambo ngo asobanure ubujurire bwo yunganira Bwana Gashabana yahise abwira urukiko ko adashobora kuburana kubera ko atarahabwa uburenganzira bwo guhura n'uwo yunganira imbona nkubone kutabonana n'uwo yunganira hanini byatewe n'icyorezo cya COVID-19 gikomeje kwirindwa mu magereza yo mu Rwanda hifashishijwe ikoranabuhanga Bwana Rusesabagina ari kuri gereza ya Mageragere naho umwunganira Gashabana ari mu rukiko bahise bahabwa umwanya ngo baganire bonyine abandi bose bari babaje kumva urubanza abashinjacyaha ndetse n'umucamanza bahise basohoka mu cyumba cy'iburanisha nyuma y'iminota nka 30 iburanisha ryongeye gusubukurwa ijambo rihabwa umunyamategeko Gashabana ahita avuga ko atiteguye kuburana mbere y'uko ahuzwa na Rusesabagina ngo bavugane amaso ku maso Uyu munyamategeko yavuze ko hakwiye gushakwa uburyo budasanzwe yaganiramo n'uwo yunganira kugira ngo bategure urubanza kuri we ngo ingamba zo kwirinda virusi ya corona ni ngombwa ariko ngo ntizigomba kuvutsa uburenganzira umuntu urebwa ibyaha bikomeye nka Rusesabagina nawe yahise ashyigikira ibyavuzwe n'umwunganizi we asaba urukiko ko rwamuha uburyo akabona n'umwunganizi we ariwe Gashabana Rusesabagina yumvikanishijeho kugeza ubu atarabona dosiye ye ngo ayisome yitonze kuko atabasha kugera ku ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko umushinjacyaha yahawe ijambo yahise avuga ko ibyo barimo bitangaje kumva nanone abaregwa basaba ku rubanza rwasubikwa umushinjacyaha yasobanuye ko kuburana ubujurire bimaze gusubikwa inshuro ebyiri yumvikanisha ko kandi inshuro zose zagiye zizanwa n'uruhande rw'uregwa umushinjacyaha akomeza asobanura ko Rusesabagina na Maitre Gashabana mbere y'iburanisha basabye isaha yo kuganira mu muhezo bakayihabwa none bakaba basabye ku rubanza rw'imurwa nibyo yise ko ari impamvu zo kudashaka kuburana mu gihe ari urubanza rwagakwiye kwihuta atese dosiye bategura ni iyihe wajurira nta dosiye wasomye kwiyo dosiye bamaze kuyiburana kenshi yavuze kuregwa akwiye kuvuga ko ubujurira buretse agategereza kuburana mu mizi byongeye ngo umunyamategeko Gashabana azi neza ko kujya kuri gereza bidashoboka kubera icyorezo cya COVID-19 bityo ku rukiko rwakwemeza ko nta shingiro ubusabe bwabo bufite Rusesabagina yahise asaba ijambo abaza niba hari uburyo ubushinjacyaha busanga yaburanamo atarabonye dosiye y'ibirego bityo ko icyamufasha ari ukumuhuza n'umwunganizi w'imbona nkubone urukiko rwanzuye ko hagomba kubaho uburyo bwo guhuza amaso ku maso uregwa n'umunyamategeko we rufata umwanzuro wo kwimurira urubanza itariki ya 27 z'uku kwezi iyi yari ibaye inshuro ya gatatu urubanza rusubitswe kandi kuburana kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo bigomba kuba mu buryo bwihuse Rusesabagina yajuriye asaba iseswa ry'icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko yongererwa iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo ubushinjacyaha bwavugaga ko bwari butararangiza iperereza ariko ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo urwego rw'ubushinjacyaha bwatangaje ko bwaregeye urukiko dosiye ya Bwana Rusesabagina yahujwe n'iy'abandi bantu 17 baregwa ibyaha bimwe birimo iby'iterabwoba ubushinjacyaha kandi bwavugaga ko bwiteguye gusaba urukiko kuzahuza dosiye ya Rusesabagina n'Isabimana Karisti uzwi nka Sankara wari umuvugizi wa FRN ndetse na Nsengiyumva Herman wamusimbuye ubwo yari amaze gufatwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda Rusesabagina yageze mu Rwanda ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani nk'uko byatangajwe n'ubushinjacyaha akurikiranyweho ibyaha 13 birimo icyo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, gutera inkunga umitwe y'iterabwoba, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba, kuba mu mutwe w'iterabwoba, ndetse n'ibyaha birimo kwiba hakoreshejwe intwaro n'icyaha cyo gushyira abana mu mirwano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dusubire mu Burundi, aho Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu CNIDH mu magambo ya Igifaransa itangaza ko igiye kujya itanga buri mwaka ishimwe ryitiriwe umukunzi w'abana kubazaba baraharaniye uburenganzira bw'umwana kurusha abandi. Ni inkuru ya Eloge Wilika Neza uri Nairobi muri Kenya.
Ako gashimwe ka umwigeme w'umunyeshure yitwa Letitia niyo nkuru wo mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu minsi ishize yafashije mu gushira amashusho ku mbuga nkoranyambaga y'umugore yahohotera akana k'agahungu abereye mu Kase. Mu nyuma yagiye gufatwa n'igipolisi cyemeza ko yahohoteye umwana igihe kirekire akaba yanafite n'inkovu. Mu rwego rw'igihugu rero rwatakaza na muntu wafatiye kuri ivyo, cutanguza gashimwe witiriye umukunzi w'abana kazohora gahabwa buri mwaka umuntu ucanga ishirahamwe rizoba ryagize uruhara mu kugwanya amabakorerwa abana no guharanira agateka kabo. Vinyini Muraba arongoye mu rwise n'indash avuga ku rugero rwo kubahiza agateka k'umwana mu Burundi ruriko rugera ku ntambwe ishimishije.
Ikiho kiratunezereza nuko abarundi bariko baragira agatima ko kugira ngo bashobore gufasha gukingira agateka kazi na muntu na cyane cyane agateka k'abana. Mwabibonye ko no mu vyakozwe habayeho ibirori byo gushikiriza agashimwe kuri umwe mu bantu bashoboye gufasha gukingira agateka k'abana gusumbya abandi. Kubahirizwa k'agateka k'abana n'ingendo igihugu ciha, kandi ntushobora kuvuga ko umunsi umwe agateka k'umwana kubahirijwe ku rugero kw'ijana kw'ijana. Turahera ku rugero rutoyi tukaza turaduga buke buke kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe. Ni mirimo ya misi yose, ni mirimo y'abene gihugu, ni mirimo y'abari mu migwi itandukanye y'igihugu, abari mu ntwaro n'amashirahamwe mpuzamakungu ndetse n'amashirahamwe ari ngaha. Aho tugeze ni ku ntambwe nziza kuko murabona ko dusigaye dukorana inzego zitandukanye kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe cyane.
Bwana Nimuraba ariko asanga kubona hatarajaho itegeko rihana kumwe mu karere abahohotera agateka k'abana ari ntambamye nyamukuru.
Ntanze nk'akarorero nkijya ngorane yuko tutararonka itegeko rimwe ryerekana ibijyanye n'agateka k'abana kugira ngo ukoze icyaha akarere kose abarimwo ashobore guhanwa icyo kimwe n'abandi. Murabona ko tutararonka ibwirizwa rimwe isigura ayandi yose haracyari hagahaze.
Umwana w'umwigeme Titian yo nkuru yashize ahabona amashusho yatumye uwo mukenyezi wo mu buraruko bwa Bujumbura atabwa muri yompi. Muri make cyane yashimye kubona igikorwa yakoze cyarahawe agaciro.
Ndanezerewe cyane gusa cyane.
Amasezerano mpuzamakungu agenga agateka k'abana yasinywe haraheze imyaka 31. Uyu munsi uhuriranye n'imyaka 30 kandi ibihugu vya Afrika bimaze bishize umukono ku masezerano yavyo yo kubahiriza agateka k'abana no guhanira ukubaho neza kwabo. Burundi kiri mu bihugu vyemeje amasezerano mpuzamakungu agenga agateka k'abana. Ariko muri ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika hacibonekeza amabi atari make yakorerwa abana, harimwo ugukoreshwa ibikorwa biruhishije, ugucuruzwa bakajanwa mu shurashuzi, ugohoterwa, gutabwa n'ibindi. Nkuko ivyegeranyo vya OCHA gisata ca UNICEF rero gutabarana hamwe n'igisata c'isi cita ineza y'abana UNICEF vy'umwaka bivyerekana. Turetse abavyeyi bataye umurongo ababanyi incuti n'abandi mu Burundi kuva muri kahise harakunda kuvugwa n'ikibazo c'abana baho terwana ba mukase canke abakeba banye nababo. Muri uyu mwaka wa 2020 kandi mu Burundi amatohoza yakozwe na OCHA yerekana ko miliyoni n'ibihumbi amajana 7 y'abarundi bakeneye ubufasha kubera babayeho nabi. Ibice 58 muri bo ni abana. Uwo mugwi w'abana kandi ni nawo ukorwa ko kurusha n'indyane, kuko kuva mwaka wa 2017 hatanguye guhunguka impunzi z'abarundi zo muri Tanzania hamwe no mu Rwanda, hamaze gutahuka abana barenga 35,000 nayo mu makambi yo mu gihugu hagati habarizwa abaharurwa mu 78,000 nk'uko gisata cita abana ku isi UNICEF kibivuga. Eloge Wilika Neza, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru yacu nahahumurije muri aka kanya, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.